Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 mu Burundi no mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Uno munsi tugiye kuganira ku kibazo cyo gufunga burundu kubyara ku bagabo, cyo bita vasectomy mu Gifaransa. Mbega abakenyezi baciyumvira kwiki? Baragishigikiye cyangwa ntibagishigikiye? Kaze mwese, cyane cyane abakenyezi n'abigeme bimirije kubaka ingo zabo, batubwire icyo biyumvira kuri iki kibazo. Mu ntara ya Karusi, abagabo muri iminsi barijukiye uyu mugambi wa vasectomy. Nize tugiye kuganira, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Aloise, wiriwe neza?
Wiriwe Oriana. Ku Burundi hari abantu birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda baca begeranirizwa muri komine Kirundo mu ntara Kirundo i Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze kuri telefone. Jean Bosco, mwiriwe?
Mwiriwe cyane Aloise.
Ego me, uri kurakurikirana iby'abo bantu, abo bantu bavuga ko birukanywe kuzihemvu?
Ibe gushika muri kano kanya twamaze gushobora kuganira n'abagera kuri babiri muri bo batubwiye yuko birukanywe burizi wa imodokari ata kintu na kimwe bashoboye kuzana mu bintu bari bafiseyo. Abo twavuganye, umwe yari amaze imyaka igera kuri itandatu, uwundi nawe yari amaze imyaka igera kuri itanu. Bakaba batubwiye yuko mu kubirukana badahize ko bafite ibibaranga ibyangombwa biyemera kuba muri icyo gihugu. Ahandi naho bakatubwira yuko babasaba ibyangombwa bijyanye n'uko bari impunzi, utabifite bakaca bahiza bakakwirukana. Ubu rero abegeranijwe ngaha mu Kirundo bahashyitse kuva hirya y'ejo, bakaba baharugwa mu majana abiri. Ariko rero hari abamaze kure kugana, cyane cyane nk'abamaze kuronka abantu babadi baraza bakabatora. No muri kano kanya turiko turavugana, urongoye igipozi mu ntara Kirundo ariko araha abaje abafite ababo babamenye kugira babatahane. Bakabatubwira yuko banezerewe, ndetse n'ababaki harimo cyane cyane ababyeyi bakatubwira ko babakiriye kandi banezerewe ko babaheruka kera.
Ego, nicyo nagenda kubaze, hagwiriyemo abaki, abakenyezi, abana, abagabo, imisore, bameze gute abantu?
Mubo tumaze kubona nta mukenyezi n'umwe turashobora kubona muri abo bantu. Hagwiriyemo cyane urwaruka, na cyane cyane uvuga ko ruri munsi y'imyaka iri munsi y'imyaka 25. Abo twavuga ko bakuze cyangwa barenza iyo myaka ntabwo babonekamo cyane. Abenshi n'abantu ubona ko bagiye gukora muri icyo gihugu ari abana, ndetse n'ababyeyi bakatubwira bati turabona ko n'ibimenyetso byo ku mubiri biranga ko bakuze biragaragara.
Hari abategetsi mumaze kuvugana baba mu gipolisi cyanke mu ntara kuri icyo kibazo kugira abagire icyo bayivuze ko?
Ego, muri kano kanya mu buramatari w'intara ya Kirundo n'icyo nankahomba yarahagiye kuhaca, tugiye yuko bariko barakora igikorwa cy'ubwa mbere cyo kugerageza kumenya umwirondoro wabo, uwo bashoboye kumenya akaca bamurungika. Ndetse n'uburongoye igipolisi mu ntara nyine nicyo gikorwa arimwo, ariko ararungika abashoboye kuronka ababamenya, ababyeyi babo cyangwa abatware. Ariko rero yatubwiye yuko umuntu wese uwo batarashobora kumenya umwirondoro wiwe neza na neza kugira bamenye iko yagiye cyangwa ahaba, yuko badashobora kumurungika gutyo. Oya, ni ukuvuga ko babanza kurindira akaboneka umuntu abazi neza ari umutware cyangwa uwo mu muryango cyangwa se babo cyangwa nyina.
Urakoze, urabantu udukurikiranira hafi by'abo bantu tura naho mu kanya mu yandi makuru akurikira.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ndabahaye ikaze mwese muri kumwe naho yanitanga ishaka. Mu Burundi gufungisha burundu kubyara bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake, cyane cyane mu ntara ya Karuzi. Abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje burundu mu mezi 15 aheze. nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya twiheza ico abakenyezi babivuze ko muri murahawe kazi rero mwese mu kiganiro muri isanga muri aka kanya
muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko tubabye mu kanya mu Burundi gufungisha Burundi kuvyara cyo bita vasectomy mu Gifaransa bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake cyane cyane mu ntara ya Karuzi neza na neza komine Buhiga. Abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje Burundi mu mezi 15 aheze kandi n'ubu baguma bitabira uwo mugambi. Abajejwe ubuvuzi muri iyo ntara barashima kuko bavuga ko umugambi wo kuvyara ku rugero udategerezwa kuraba abakenyezi gusa. Bega bakenyezi muri rusange biyumvira iki kuri uwo mugambi wo gufunga Burundi ku bagabo. Kuri iki kibazo twatumiye abakenyezi babiri batabibona kimwe batubwire aho bahagaze n'impamvu yavyo mu kiganiro tugiye kugira muri aka kanya. Ariko mbere yaho reka twumvize inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye ejo hirya y'ejo yerekeye uyu mugambi wo gufunga Burundi ku bagabo muri iyo ntara ya Karuzi. Tumutega amatwi.
Uwo mugambi wo guhimiriza abagabo guhagarika kubyara mu Burundi ivyo mu Gifaransa bita vasectomy ni umugambi benshi bavuga ko byinshi. Bamwe bavuga ko bitabereye ku mugabo, abandi bakavuga ko umugabo ashobora guca atakaza ubushobozi bwo kurangura amanga yabubatse. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika muganga Jean Zisabira ajeje ibijyanye n'ubuvuzi ku bitaro by'Ibuhiga mu ntara ya Karusi ahari abagabo bashika igihumbi baje kwiyugaza Burundi mu kiringo cy'amezi 15 aheze yaratubwiye uko bakora ico gikorwa.
Uwo mugambi yara abagabo barawitavye twaragi kwigisha guhimiriza twabonye yuko dukwiye kubagore gusa bitatanga novuga amazita meza gusumba dukwire kuri bose. Abagabo batari bake baravyitavye kandi nibo bantu yavyitaba barabatabiyagirira kandi vyagenze neza. Umugabo wese aza ntitubimukorera hariho ivyo dufatirako numva yuko umugabo tutwaye imyaka bafise turabakaye n'abana bafise minimum bafite abana bane
imyaka nayo
imyaka nka 40 akaba kandi yavyumvikanye n'umugore badusinyire kuko yabisanze uwo turigiriye ntasubira kubyara.
Muganga Jean Zisabira ati niko bifata umwanya muto
ahubwo akinyaruka uwo turigiriye atatahubwo nyene tutadutamo tunine kugira ngo tubabare butoyi bo abafite buca buhera. Hanyuma tatumubwira yuko amara iminsi itatu atangwe amanga yabubase nyuma y'iminsi itatu cyarangura.
Bamwe mu bagabo biyugaje Burundi muri komine ya Buhiga bayaze n'ijwi rya Amerika baravuga ibituma bahisemo kwiyugaza Burundi. Muri Kiyegere Vazi umukuru w'umutumba wa Gwingoma ari mu bafashe ya mbere mu kwitaba uwo mugambi.
Ikintu cabidutumye ni kuvuga ko twebwe twadusanze tutifuza kubyara abana benshi b'umurengera kubera ibibazo by'amatongo. Twagiye kubishaka kuko tumbije uwo mugambi uje twashe tuvuga tuti rero dufate ya mbere tugende kugira ngo turabe yuko twahagarikira aho twari tugeze.
Warugeze ku rubyaro kwa kangahe?
Narigeze ku mbyaro indwi ariko biraboneka ko rero iyo tudahagarika na 10 bovutse mugabo sino
Ndwa Yosefu ati umugore ashobora kwiyugaza ariko ugasanga umugabo agiye kuvyara hanze abana bakaguma bagwira.
Jewe narindutse kuko nabona yuko abana afise ari benshi cyane.
Umukenyezi wawe mwarabwiye inama?
Umukenyezi wanjye twarabwiye inama. Jewe nahisemo mu kugenda kuko mbona yuko izindi ngorane ntabanza zikuri nyuma y'uruko.
Kubavuga ko umugabo ashobora guca atakaza ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse, muganga Yohani Nzisabira avuga ko ahubwo umugabo yiyugaje Burundi agira ugushaka kwinshi ko kuyarangura ivyo biremezwa n'abagabo biyugaje Burundi muri Kegerevazi numwe mu biyugaje Burundi
ndibaza yuko zibari impane ku bantu bamugira ngo bamaze imyaka myinshi bashaje kuko nta muntu akiri muto mu bwo twari kumetumba bavuga ivyo nabashaje kandi ntibagirira ngo nkubera ibyo ngira ngo babijanye n'imyaka bamaze ubundi je na jewe nta bibazo no vuga ngo hari ngorane bibyanteye
ivyo kandi birashingiye nawe n'umukenyezi wiwe ndori Chima Francoise
meshi baranakunda no kubimbatsa bakambaza ngo none ngo ubona ngo bica bigenda gute ngo burya ngo kariro ni gaca kagenda guko bavuga ngo baba babaceye munsi iteme ki ntana kimwe tikujya nyene bibabiri ntiko bibikuma bimeze
hano bavuga yuko ahubwo umwe mwete uca wongerekana
nke kariko bigenda nyene n'ubundi yego niko bigenda nyene
kubavuga ku rupfu rushobora kumara abana bikazana ikibazo mu gihe umugabo yiyugaje Burundi ndo Yozefu ari mu biyugajagira ati
uwo mugambi ntawo uhagarika ngo kubera ibyo urupfu ntawo ubitegeka kuko kandi urupfu ntirutinya gutwara benshi abumwe agapfa abacumi bagapfa
mani iriho superasi umukenyezi wa ndo Yozefu avuga ko imiryango ivyara abana benshi itagiye koroherwa mu misi ya none
uzokwishinga kuguma vyara agashikana abana 10 dufate nkabo nashikanye ntazoronka icabagaburira azokwipfuza kubasubiza mu nda bitagikunda kukubera atangya zigihara amasi yatitutse atabikimera
intara ya Karusi ni imwe mu ntara zibamwe abantu benshi ibiharo dukura mu biro vy'intara ya Karusi vyerekana ko isa abantu 274 ku kilometero kwadarato ibuyiga mu ntara ya Karusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yakurikiranye ico kibazo n'uwo mugambi mu ntara ya Karusi twakira batumire rero bacu dufite uno munsi abakenyezi tugiye kuganira kuri iki kibazo cyo baciyumvira ko uno munsi ni umunsi wa gatanu aho twumva ivyumviro cyane cyane vy'abigeme n'abakenyezi ku murongo twatumiye mediatrice Niyonzima numuremesha Kiago muri iyo ntara ya Karusi umwe mubajejwe kuja gusigurira abanyagihugu uyu mugambi akaba ari ku murongo turi kumwe kandi na Seraphine Kamanzi n'umukenyezi muri iyo ntara ya Karusi yemera atahura ashigikiye umugambi ugufunga Burundi ku bagabo aratubwira impamvu turi kumwe kandi na Odile Ningabire n'umukenyezi nawe nyene wewe abona ati ntashigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi kumbure abagabo batari bake mu biganiro biheruka boba badashigikiye nabo nyene uyu mugambi ariko aradusigurira impamvu nawe nyene abona yuko bidakwiye yuko umugabo afunga Burundi mufaso ni mediatrice ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga
yego halo
turakumva mediatrice urahura komeye
yego turakomeye
ego natwe turahura koze ndumva muri kumwe ahuri n'umukenyezi Seraphine uratwumva kaze mu kiganiro Seraphine uratwumva
ego
mwiriwe neza kaze mu kiganiro kaze mu kiganiro muri isanga nawe mfaso ni Odile Ningabire ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga urahura komeye
yego
ni Odile
halo
Odile uratwumva
halo
Odile
sabe
amahoro neza
amahoro
kaze mwese rero mu kiganiro muri isanga kuri iki kibazo tujye kuganira ko cerekiye ugufunga Burundi ku bagabo turiweza uko mubibona mereye kuri madame Seraphine mfaso ni Seraphine iki kibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo wewe mbere y'ikiganiro urashikiriza yuko ugishigikiye niha mpamvu ubona gikenewe gukogwa umugambi wo gufunga Burundi ku bagabo ubona gute Seraphine uyu mugambi uyumvira ku iki uyishigikiye kuzihe mpamvu uranyumva ubu dusigurira impamvu ushigikiye uyu mugambi abana indwi
yego bashobora kurera imandiriwe ko abandi kandi nkaba narifise ukuntu nashobora kubaguruza no kubigisha nkaba nashobora no kubagaburira bayambaye benshi babahenga cumi cyangwa cumi n'umwe nicyo gituma
Niyo mpamvu ufuse abana indwi wifuza guhagarika niyo mpamvu we n'umutambukanyi wawe we n'umutware wawe mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufunga burundu Niyo mpamvu mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufungisha burundu ukubyara ku mugabo wawe
Yego
Niwe yavyiyumviriye canke niwe wamushikirije ico ciyumviro yacakiye gute mu gitangura kukiganira ko bafata imigambi myinshi kugerageza gutandukanya ibyaro cyangwa guhagarika ibyaro hari yindi migambi mwari mwaragerageje
karabashije nini akadigeme agafuko byose n'ana bihanga kubona ko idashimuka abantu bafata umugambi twumvise umugambi ushaka kuwujyako
umva no kuvuga wafashe ibinini ufata akagegene akabita agashinge abenshi abatakazi na kashinge bashira mu kuboko ubuze ati warakoresheje n'agafuko ibyo byose ntibyagukundiye byagiye bidakora neza cyangwa byageze gute byakuguye neza
kubera ntifuza abandi kubera kubahindwi ushaka kubanza na bonyine
urakoze cyane turakugaruka ko mfaso ni Serafine reka tubaze na Odile Odile mwebwe ku bwanyu mbere ikiganiro mwashikirije yuko mudashigikiye uyu mugambi n'izihe mpamvu dusobanurira Odile, telefone niri kiracamwe neza uwogerageza kwegera ugashira umunwa kuri telefone tukakumva neza harimo amajwi azaracamwe uvuge utomora muri telefone neza tukumve subiramo
Ati kirahe ni mugambi kitakigikiriwe. Kubera yuko abenshi si jeje turashobora kuyindira kuri ibyo byapa by'ingorane. Akarengaho kandi abantu barizige nari mu rukundo. Icyo gituma rero tuwe abantu bajya kuri ubwo buryo barahanura yuko bashobora gukoresha ubundi buryo batarinze kugenda kwinjiza burundu. Urashobora kwinjiza nari hagati yabo n'umwanya w'akazi bafata mu buryo bwo gukoresha bwa mbere birashobora gushyika mu kihangano ndetse abana babiri kandi aratandukanye neza umwe arafite imyaka inani uyu munsi wenda agira kabiri arafite imyaka itatu ashyika n'ubu nta yindi mbanyi ifite arashobora kutumva kumwe n'umucanci wanjye agatandukanya ibyaro
Muri uko gutandukanya ibyaro Odile ukoresha ubuhe buryo uraharura ukoresha umuti ukoresha ubuhe buryo
Kwese kwashobora guharura ariko mugabe ne twabwikeke yuko kumbure bya dicanze tukabona yuko mwengo ibyo kwihangana ntikunda turatuma tukitika udufuka hanyuma tukareka kurinda kugenda kubona ubuzima bwacu imana yatwemewe ntakagira na kubera mu bera kitwa ntitwemewe mu byo ntitwemerwa iyo tutashobora kugenda kugira ibyo bintu indoro y'imana ntitwemewe urashobora rero kuhumvikana n'uwo mwubakanye mukatandukanya inzara nta ndorane sinahanura ko abantu bafite abana benshi ari byiza natewe kishaka kubyara abana benshi cyane kuko ikintu kigaye rigoye ariko mugayo bakamenya ko ngende batandukanye ibyara batarinze kugenda kubona ubuzima bwa Imana yabahaye
kuri wewe ubona ari ukonora ubuzima
ikonora ubuzima
Urakoze cyane gose Odile nawe Serafine murakoze cyane gose ku byumviro mushikirije naho muhagaze turaza kugaruka ko tubabaze ibindi byumviro canke izindi ngingo mwagiye murafata canke ibindi byumviro muri iki kiganiro kigiye kumara saha hafi turafise kandi ku murongo bamwe mu bakenyezi bafise icyo bashikiriza uno munsi n'umunsi duha akanya abigeme abakenyezi bashikirize ico biyumvira kuri uwo mugambi nkuko muvyumvise hari yababishigikiye n'abatabishigikiye yuko abo byubakanye bafunga Burundi reka tuje ku murongo twakire uwitwa Viola Viola uratwumva niriwe neza Viola Viola wewe urashigikiye uyu mugambi uko abagabo bofunga Burundi canke nta ushigikiye
yewe umugambi w'abagabo yuko bafunga Burundi yewe ntabwo ndawushyigikiye cyane
kubera
urumva hari nk'agahaje kubana aho abagabo ino mu ntara ya Karusi babyumviriye harabaye ngo harabaye isuka mu bantu none bavuga ngo ni ibintu bya politike kubera basanze uwo mugambi wo gufunga Burundi abantu ubwoko bumwe gusa bw'abahutu hanyuma rero bakavuga tuzawundi bariko baraduhenda ari abahutu aba ariko dufunga Burundi
numva mu ntara ya komeza
halo
bandanya
bakavuga yuko ati ubu ntitugobisubira twasanze twarahenze hanyuma rero turabyumva hanyuma rero nabyo wenda numva yuko umenga ibyo abenegihugu bashikirije kanumva umenga nibyo uko nabyo ahongezamo ubu ndongoye baragiye abantu b'abagabo kwifundisha Burundi
Uvuze ataburongoye Viola urongoye mu buhe buryo uburongozi urimo
Urongozi ndi mwandu mukuru w'umutumba
Umukuru w'uhe mutumba
Yego ndi mukuru w'umutumba
Viola uravuze ati bamwe mu banyagihugu basanze ari ibintu bya politike bisaba cyane cyane abahutu kwifungisha mugasanga ni ibintu bya politiki byavugwa hehe bivugwa mu masoko mu manama usanga abo bantu bafite ibyo byumviro cyangwa basanze ariko bimeze babivugira hehe
umusanzu babivuga mubo bariko baraganira bene igihugu nyine ntabo ego ukatawumva ati ntawundi ati twasanze ari ubwoko bumwe ariko barahimiriza bigisha kwigisha ngo bifungishe Burundi
none abo abo babigisha bandanya urantunga
hanyuma rero batabavuga ati ubu rero twabimenye twabitohoje ntituzosubira tweze kumva uwo mugambi wo kwifungisha Burundi twasanze ari ibintu bya politiki ngo kugira ngo bahonye abahutu
ikibazo kitoroshe Viola urakoze cyane kumbure dushobora kongera kugarura mu kiganiro mu mwanya uri imbere tumaze guha n'abandi ijambo kugira ngo usubire udutomore neza ibyo byumviro by'abanyagihugu bamwe bamwe ngaha mu ntara ya Karuzi babona yuko ari ibintu bya politiki urakoze cyane gose Viola
ego namwe murakoze cyane
murumvise nka mufasoni Serafine wewe ushigikiye yuko abagabo bafunga Burundi hari ibyo urumva aho uherereye yuko umugambi ushobora kuba ari umugambi nkuko Viola bivuze ugamije gukorwa ku bwoko bumwe gusa Serafine uranyumva aho uherereye icyo kibazo Viola avuze aho uherereye ushobora ko uwo baba warabyumvise abantu bidoga yuko uwo mugambi ugamije gukuri guhamagarirwa ku bwoko bumwe gusa
ego abone nabyiye Arabona nabwiye mugabo ntiwabyumvise kumwe.
Abo wabwiye iki?
Ntiwabyumvise kumwe abo nari nabwiye.
Abo wabwiye iki? Yuko bo kwifubisha?
Kugira ngo baje kuri ubwo buryo. Urumva ntiwabyumvise kumwe mugabo, harimo ababyumvise, hari n'abatabyumvise neza.
Urakoze. Twumvise Odile, bimwe mu byo wavuze nuko nk'idini urimwo ntirikwemerera yuko ufunga burundu. Turumvise Viola avuze ati bimwe mu byumviro nuko bikeka yuko bisabwa ku bwoko bumwe bwonyine bw'abahutu. Mediatrice wewe urumuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo Viola ashikirije murakivuga murakiganira ko carashikirijwe n'abanyagihugu?
Hello?
Oui, médiatrice?
Ça.
Ura twumva?
Yego ndabumva.
Wewe nk'umuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo cha Viola ashikirije hari ico wumva mu kibano?
Ego ibyo bintu tumaze kuba twarigishije cyo baradutumye turabyigisha amabasumba barabyumva mutambonye batwenga mu mihama bata baravuga yuko ngo bashobora kuba bariko baraho mu bwoko bumwe burya rero nimageze kubera byabaye ikintu gitoya intera bandanije bukaavuga n'ababyifuza n'ubundi babandanya baza bakabagirira ariko ubu turi kubyigisha tubona ngo ntibabyumva neza.
Impamvu cyane cyane ituma batabyumva niyi muri make?
Igitura bakabyumva urumva mu nyuma twagiye turumva yuko ngo ibintu byiwe na bwoko ntibagirira ubwoko bumwe.
Ibyo byavuye kuki? N'abaganga bakekwa cyane byavuye kuki kugira ngo abanyagihugu batangure babyumvire ibyo bintu? Nk'uko twabyumvise mu nkuru twari tumvise mbere yuko dutangura ikiganiro, abaganga baravuga yuko umugambi ubashimisha kubera uyu mugambi wo gufunga burundu ujyanye no kubyara ku rugero utega abakenyezi bonyine. Turiko turabiraba tugarutse gato kuri Madame Serafine. Madame Serafine, ku bijyanye n'ibyo abaganga bavuga yuko bijyanye no kubyara ku rugero, mwebwe ku bijyanye n'amagara hari ikibazo na kimwe kuva umutambukanyi wawe afunze aragira ku bijyanye n'amagara yiwe? Serafine? Allo Serafine, uranyumva? Ku bijyanye n'amagara y'umugabo wawe nyuma yaho afungishije burundu, haciye igihe kingana gute, amagara yiwe yifashe gute?
Umwaka.
Ku rwego rw'amagara yiwe ku bijyanye n'amagara yiwe hari ikibazo aragira nyuma yaho?
Oya, ntabwo nani.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakenyezi bashikirize icyo biyumvira kuri uyu mugambi. Ndabwiwe ko dufite ku murongo Mahoro. Mahoro, uratwumva?
Ndabumva.
Uraho neza Mahoro?
Ego ndaha.
Iki kibazo cy'uko abagabo bofunga burundu kubyara uciyumvira kwiki?
Ahubwo n'umugambi mwiza cyane. Umugambi mwiza kubera ubu barabyumva abantu benshi. Kandi nta ku bantu bamaze kugira nta ngaruka mbi nyine ihari. Ego kabisa, aho duherereye twebwe barabyumva rwose.
Wowe ubishigikiye kubera iki muri make? Nk'umugambi wo kubyara
urabona uwo matongo yaraje tutegereza kubyara bake dushoboye kurera.
Wewe urubatse?
Ndubatse abana babiri.
Hari icyo muba mwaraganiriye n'umutware wawe kuri iki kibazo cyo gufunga burundu kuri we muri kazoza canke no muri aka kanya?
mbona kufanya kwa mire kwa kuri kito kwa wana wakati kwa kwa kuri kiza mwese atangu wina kwa wande kwa kwa chumbi kwa kwa gose kwa kwa wende kwa chumbi
Urumuremesha kiyago. Muyihe ntara.
Karuzi.
Muntara ya Karuzi. Ukoresha ubuhe buryo none bwo gutandukanya ibyaha.
Rushinge.
Rushinge kuri wewe nta kibazo byose bigenda neza.
Ntangorane nini kabi. Yo se bigenda neza ntangorane ntangwara ntaki byose bigenda neza kabi.
Urakoze cyane mahoro urakoze cyane mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Ryan Itangishaka turiko turaganira ku kibazo cyo gufunga Burundi kuvyara ku bagabo n'ico abakenyezi baciyumvira ko reka tumira mate turagaruka murakoze
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi iminsi yose saa 10 gushika saa 11 i Burundi no mu Rwanda uno munsi wa gatanu aho tuganira cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme turiko turiheza ikibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo kuvyara cyo bita vasectomy mu Gifaransa tuko turiheza ico abakenyezi bakivuze ko cyane cyane twaganire n'abakenyezi batari bake mu ntara ya Karusi aho mu mezi 15 aheze abagabo bashika ku gihumbi bitabiriye uwo mugambi wo gufunga Burundi muri iyo ntara ya Karusi rero turi kumwe n'umuremesha Kiyago mediatrice Niyonzima agenda mungo mu kibano asigurira abanyagihugu akamaro k'uyu mugambi turi kumwe ku murongo kandi n'umufasoni Serafine Kamanzi n'umukenyizi ashigikiye uyu mugambi we avuga ati mfisa abana indwi uyu mugambi narawushimye n'umutware wanje twarawuganiriye ko turawufata turi kumwe kandi na Odile Ningabire we avuga ati yanyabuna uyu mugambi si mwiza hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa by'ugu vyara ku rugero no gutandukanya imvyaro umuntu atarinze gufunga Burundi tubandanye ikiganiro rero turi kumwe ku murongo n'abandi banyonyi biradijwe rya Amerika tubandanye twakire turafise umushinga nahe cyangwa umusore yitwa Gilbert uratwumva
yego
amahoro neza Gilbert
Asha mwere kwa imana hodo herere na kawonye tona ana maharo na angwane ni ime dushiki
Uu herere hehe non?
Mo, juhu tufuga na berere nga mukayanza
Mukayanza Gilbert, iki kibazo chane chane tuwa shate kui huweza uicho wa kenye zwa chiyu mvirako aliko kuri wewe mbega urubat?
Ego urubat
Uki wanaguti iki kibazo kuri wewe nk'umugabo aliko ubona chane chane nk'umukenyezi ai wawe aciyumvira kwiki kije mukagera mukakiganiye
bo kubisanzwe nokuri ni cyumvira cyiza kandi ku bantu babona kure bari bakwiye kumenya ko ataye ubujyo kandi bose bakafata
aho nigiye kuraba ugasanga imwe muri nko mu rugo ukabona ko umugore niwe yobigira umwana ashobora kwizera ibyo nakwizera ko avuga ati ndebye nindabigira ejo wewe akagenda mu gahinga ubona byose n'ibyangorane ariko iyo bita mwese mukaza inama n'ingingo mukavuga ati reka twese tubigire rimwe urumva ko mwamubyumva kumwe kandi urumva ko ari byiza cyane ariko rero nkanjye
Gilbert noneho urafise abana ufite abana bangahe
no kuno munsi ni kuri ndakasa akana kamwe bwabosa nabye nimbona nije nta kindi nshya dutatu na numwe ngo nzoca ndaba maze ntabigera
nk'uko bivuze kuri wewe iki kibazo nticega ikibazo cyo kubyara ku rugero nticega abakenyezi gusa
oya kabisa kubitandukanya cyangwa bose kuko iyo bishyitse tukagira umukenyezi we nyine umugabo we dusayegeje ashobora kujya mu gahinga akabyara uwundi mwana kandi ari umwe ashaka kubanza kwirinda cyangwa se ntabwateka turanze kubyare bake ariko iyo amaze gutaza n'ikindi kibazo harambo gucanga ibyaro ntabwo ngo ntabwo ngo kubyara benshi bisaba ko abagenda n'ibindi n'ibyaro n'ibyaro
Gilbert abagabo batari bake mu biganiro byaheze bagiye baravuga yuko batacihanganira iki kibazo yuko badashobora kugikora kuri wewe hari ikintu wumva wo butaye ufunze burundu
iyo mwamaze inama n'ingingo kuko kubisanzwe mwamaze inama n'ingingo hagati y'umugabo n'umugore nta kintu kimwe uhombye kuko urumva mwese mwabyamuka ukagerageza kumwereka ati burya nyabuna tuba kuyifunga burundu turabona ku buryo buke dufite abana bake dufite tuzobambera akabyo byo kuwumya bozobaho ukuntu nuko ni bya bintu biba bijyanye no gutegura azoza ku muryango wawe
urakoze cyane urakoze cyane gose Gilbert reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi turafise Gerard uratwumva Gerard, duzi ijwi wegere telefone ikibazo cyangwa icyumviro
Ego urakoze cyane icyumviro cy'abantu muranyumva
Ego
icyumviro cy'abantu ni kimwe numva ari n'ibyo ndabona nta mu Burundi ngomba kubabwira yuko icyo kintu umugambi waje muri iyo ntara n'ukuri ahubwo niyo ari ukuntu baraborondere sponsor kuri uwo kwigira Burundi kuko abarundi nenda bintu bwa kuri abaye benshi yo rero imigambi bagize yo kugeza yo gutwara n'abagore y'abagabo imigambi ko imbe kuri kwara kuri kwa Burundi bwose abantu babaye benshi abaye benshi kuko rero imigambi mukwiye gufatiza cyane rwose kuko twaraba nk'umuryango ego mebo uri kuraba nk'abandi bantu batize bo uri kuraba bashimira ibintu byo gukira ugasanga babye abana babatera abana be siporo abo bana ni wande n'amashuri meza bakiga abazungu bavuye na muri Nigeria usubana baba batanita imitupa yabo hari umuryango zitaye mu za kayanza
Gerard telefone yawe ikiragorana gato biragoye kumva duzi ijwi ushike ku
Allo
Ego turakumva mu majambo make cyane
Hamarero kashanga nk'abajya so bijya nko ufite hano abana benshi basanga rero ababyeyi babo ntibarondere ibyango mu gasahita mu guce imiryango rero ngo mpagare ikintu uno mugari arapuga ngo ibintu bishoboka n'ukuri nabonye nuko atabona iyo biri ko biraza nka konye no generation kuko ugaruka buri ubuhuye nuko Burundi wese ndavuga no Burundi wese yo hagarara kubyara ubuhuye no generation dufite kwigera yo fata imyaka myinshi twaramaze kudepasa limite yitwa hano ubwati namagara no kuri uwo mugambo kuri n'abagabo bawumve kuko ufite avantage na avantage ku muryango kuri jema ryo wa marushe yo amashana kubyara nk'umwana ugasanga na ubwigize amashuri meza n'umukinzire ko mu gitondo ntarye na ngoyi cyayi na gize
uti byoba ishano canke byoba ikintu cyiza
ha
uvuze ati byoba ishano
bishano mba mbe mwana ukira ntiye tumwondere umukate umva umwagusa dikino ntukironge ire umujya kwera ngumba kugasaka ukabye nk'umwana ugasanga ntamashure meza yize ntaza kaminuza yumve ni hatari iyo ni rogere iyo ni rogere umva umara turopita mu nyuma zokuga twumviye wanje vrema ntibyabaye ngomba kunshira hanze byaba igihugu rero nubwo ati rero uwo mugambi wateye mu mezo ntara kokubwira mu ntara zose kandi bakwigisha abantu bakawumenya ku buryo abantu kuko uri kwaraba hari abantu abanditsi bo babishyize bagiye barasya ba martisi na 12 nage bavuga ati ipo fertilize vrema rosore ore de fertilize vrema na sekondi ke kuko fekondize amubuti yumvire mugomwe kuvuga ati bamubwira abana indi ni parefame nabaye
telefone ya Gerard iratugoye madutunga reka tubandanye ikiganiro nabo turi kumwe ku murongo abatumire bacu nkuko nababwiye turi kumwe na mediatrice umuremesha kiyago mu ntara ya Karusi turi kumwe na Seraphine na kandi na Odile umufaso ni Seraphine uranyumva uracari ku murongo Seraphine kuri iki kibazo nyine mwarashoboye gufata uyu mugambi mwe n'umutambukanyi wanyu murawumvikana ko murawukora hari ukwicuza impamvu yoba yarabikoze kwigeze kuba inyuma yaha bikoze umutambukanyi wawe ntabyo yigeze yumvira ko nyuma yaha ntabyo yigeze yicuza ntabyo yigeze nkuko navuga ku regreta impamvu yabikoze byaramushimishije gushika n'ubu arashima iyo ngingo namagara neza kubana bawe nawe Odile wewe nawe watubwiye yuko ufite abana babiri muri iki gihe kandi ko byabakundiye mugatandukanye ibyaro umwana wa mbere afite imyaka 8 wa kabiri afite imyaka 3 abana ni bangahe muzogera ko muzobandanya umugambi kumbure bishitse mukagira abandi babiri canke mukongera ko ico cyumviro murabona yuko kitazokwigira kiza yuko mufunga burundu Odile Hello Odile Hello tuko tuvugana na Odile canke Seraphine Odile aracari ku murongo Odile turi kumwe Hello ninde tuvugana Ni telefone irabagoye gato ariko turabagaruka ko abatumire bacu batatu dufite ku murongo turabagaruka Odile uranyumva
ndakumva neza
ubu naho umugume ku murongo turabandanya tuganira mushikiriza ibyumviro byanyu ku aho muhagaze kuri iki kibazo reka tubandanye no ku murongo wa telefone twumvirize ibindi abanyonyi biradijwe rya Amerika biyumvira ko cyane cyane ku ruhara rw'umukenyezi kuri iki kibazo nubwo dufata abagabo cyangwa imisore uno munsi turashaka kwihweza icyo umukenyezi yiyumvira kuri iki kibazo tubandanye ku murongo twakire Innocent uratwumva Innocent icyo wiyumvira kuri iki kibazo abakenyezi uruhara rwabo mu bijyanye no kubyara ku rugero icyo bo bahangana n'igiki ku bijyanye n'iyo ngingo y'ukufunga burundu ku bagabo babo
ego kujyanye no kufunga burundu ku bagabo cyangwa ku bagore cyane bacu abantu benshi bakwiye kubarata bakigisha ingene bobyara ku rugero bakababwira ati ni kubyara nka batatu cyangwa bane abo mushoborotore kandi iyo wese atari umwe barabikurikiza bakagenda kwa muganga bakumvikana umugabo n'umugore yuko abana bakwiye kubyara ubumva bumvikanye bakabumvikana yuko nimba bakwiye kubyara bane barabyara bane nimba bakwiye kubyara batanu bakabyara bitanu kandi umugambi twebwe barawukurikiza nashaka kurugeza nta ngorane kandi nibwo umugore ntiyigira ingingo batari kumwe n'umugabo wananza uhanurana hama bakafata ingingo ibintu bikagenda neza.
Tuvuze kubijyanye no kubyara ku rugero, bumvikanye ngo babyare cumi naho wiyumvira iki? Iyo bumvikanye bakajya hamwe bakavuga ati reka tubyare cumi, icyo kibazo cyo gufunga wibaza ko ari ikintu bwo kwiyumvira gukora canke oya?
Oya, ubumvikanye batubyara cumi urabona ubu n'amatongo ntakenera, ubu nta muntu yaba atubyara cumi n'amatongo ntakenera, ubu babaye benshi ni nka batandatu canke batanu, wumva ugasanga benshi barabumvikanye umugabo n'umugore, umugabo ubu ntabwo ntakibyara abana cumi kuko n'amatongo ntakenera kuko ubu hari ubukungu bwinshi.
Hari abo twaganiriye rero mukenyezi twaganiriye aravuga ati uburyo byaragoranye, hariho kugerageza imiti, kugerageza akagenegene twa dushinge two mu kuboko, kugerageza agafuko bigahava bikanka, muri icyo gihe uwo bahanuriye
ikintu babahanura wumva ibintu nibabiri bwo kumvikana, nimba ari kugenda kwikingiza akikingiza bakabyara aho yashoboye kure kuko ino mpombo
turakumva bandanye
ikinyabwira umva baracumvikana umugabo n'umugore bakagenda kwikingiza bose, yenda bumvikanye batanu bakabyara batanu kuko ino bahora bahora bashaka kubigisha kandi bagarakurikiza n'impanuro bahora babaha.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Tugarutse ku batumire bacu, tugaruke ku mufasoni mediatrice. Mediatrice mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, mediatrice uratwumva? Mediatrice utanguye kuja kuganira iki kibazo n'abanyagihugu mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, turumva ko abagabo batari bake bavyijukiye, ni igiki ca mbere canke abagabo bavuga bate mugiye kubaganiriza kuri iki kibazo bavyakira bate?
Abagabo tugiye kubibaganiriza ko kuko barashobora kuba umwanya wo kuganira n'abagabo, hanyuma hakabaho n'umwanya wo kuganira n'abakenyezi babo. Nimaze kugenda uko turaganira, hanyuma hakagira uwumva umugambi n'undi atawumva, ariko tukabandanya kwigisha. Ego niko bimeze kariko, hama bagaca bajya muhira mu ngo zabo n'abakenyezi babo, hama bakatumvira ko hariho abagenda bajyanye n'umukenyezi wabo, hariho n'abagenda batajyanye, hakagenda umwe babyumvikanye ariko sanga batabyumva.
Icyo gitigiri kigera ku gihumbi mu mezi cumi n'atanu kugira ngo kigere kuri icyo gitigiri, nuko nyine mwakoze ubwo buryo mwakoresheje bwo kubanza mukavugisha abagabo mukanavugisha n'abagore hama mukabarungika kuganira hamwe, niwo mugambi mwakoresheje
kuri icyo gihe? Kubera umwe wese nk'ubu dukiri mu mutima kugera turonka abo bantu usanga mu nzu iwabo, hama tukabaha ikiganiro tukaganira tukavugana, hama hakagenda hakavamo umwe afata nk'ingingo bakakabumvikana n'uwo bubakanye bagafata ingingo.
Byiza no kuvugana n'umwe umwe hama bakavugana bari hamwe bagafata ingingo, nibyo byaciye bituma abenshi bijukira gukora uwo mugambi.
Kuri ubu umugabo abyemera, umukenyezi atabyemera, urumva naho nyine nticyose.
Urakoze, urakoze. Reka twakire kandi wundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika ku murongo, Evariste. Evariste, duga ku ijambo.
Hello.
Oui, de Evariste.
Ego.
Duga ku ijambo, kibazo cyangwa icyumviro?
Bo, nagomba gutangura ku cyumviro cya mbere. Bwa mbere mba nishimire kwanza imiryango yiyumviriye gukora iki kintu cyo gufunga burundu, kuko ari umuntu umwe ari umugabo yabikoze atumvikanye n'umuryango, murumva ko bidashoboka. Hanyuma ngaca nsaba ko abajegire magara y'abantu barimo umugambi wo kubyara ku rugero ko bokomeza ihimiriza, kugira ngo ive no mu ntara ya Karusi bamaze kushyika ku rugero ruhagije baje no mu zindi ntara.
Umugambi uriho mu ntara zose, gusa uno munsi twashimise ku ntara Karusi kubera ibitigiri bisa ni biriko biraduga kubitabira uwo mugambi.
urumva ko iyo ntari imaze gushyira mu ngiro guhumiriza yarifashe nka nkama ikaba yarumvise impanuro babahaye hanyuma nkatavuga nti harakenewe ko kumbure abanyagihugu bumva ko iterambere ry'isi aho riko rirajya niyo byo kubyara abana cumi na bangahe bitagishoboka ko umuntu abatunga ari hamwe usanga bamwe bari mu barabara abandi bari mu buzima buke bumeze nabi kubera imiryango aho isi iriko irajya aho ibihugu bigeze usanga ubukene bwarabaye bwinshi kubera ibyigenda ry'abantu batariko barakontorora bimwe n'abantu baba bariko barabyirirana baravuga ngo yaba amaleta araze ashyireho imigambi ashyireho n'inyigisho zikomeye kugira ngo imiryango yaba iyo mu gisagara ko mu gisagara niho tubona kubyara kurugira imyenge barabikurikiza gusumba mu gihugu hagati avuga ngo amaleta rero leta ifate ingingo n'inyigisho zikomeye kugira ngo n'abantu batarabitaro bitahure kuko amatongo yarabye usanga umubyeyi ariko afitongo n'umuhungu asanga umwana yikese kubera abafitongo ibyo rero abantu ari bake ndabona ko umengo iyo gabantu hama abapfasoni ego barafite uruhara runiniya n'uwo mugambi nuko ibizo kwitwaza ngo urupfu ruraza nibaza ko naho baba ari benshi bashobora urupfu ntawo rwitwaza icyo gituma navuga nti bumve ko umugambi uba ari iterambere ry'umuryango kuri bose
kuri uwo mukenyezi nyine uvuze yuko wewe iyo bavuze bitoba ari byo kuvuga ko urupfu ruza hari uretse gufunga burundu hari abashobora kuvuga bati hari ubundi buryo bushobora gukorwa kubyara ku rugero wewe uwo bivuga ko iki ko hariho gukoresha agafuko ku bagabo tuko tuvuga ku bagabo aho hoho ntibo kwijukira kumbure gukoresha udufuko canke bakiga guharura neza ukumbure icyo kibazo cyo gufunga burundu ntikigaruke kuri bamwe
duhere nko ku kibazo cyo guharura neza icyo kirashobora gufasha abantu bamwe bamwe abantu bo mu bisagara mugabo muri bariya bantu bariya bashiki bacu bariya banyokuru bacu bahariya ruguru ibyo birikunda cyane hanyuma kuza agafuko ku bagabo naho umugabo ashobora kugakoresha mugabo niba adakora imwe rimwe hari igihe bidakunda kuko hari igihe umugabo ataba agafite mu ijosi mu nzu iwe uno munsi bikanka akavuga ati ko atakonfise sinyigo ndajya kuri centre de sante kukarondera reka ntangorane kubera batahariye neza ugasanga umugore arasamye atarabyiteguriye
rero kuri wewe byiza ni uko boca bapfunga
ndabona ko gupfunga burundu mu gihe byigishijwe bakabaha impanuro bakavuga ati wewe ubonye ushyitse ku bana uba wipfuza kuko hari ikintu bavuga ngo kubyara ku rugero ni kumenya kwanze ku rugero ni urwahe kuko hari ushobora kuvuga ngo kubyara ku rugero bakavuga ngo hano nabyara cumi umuntu tubyumvikanye n'iyo muntu ngo ngo tubyare ku rugero ngo ngo umwana tumutwikije afite imyaka ngo ine rimwe ngo tubyare ku rugero oya kubyara ku rugero ni ukuvuga ati ubu tubyaye babiri kubera tubona itongo dufise cyangwa amatungo dufite azotuma aba bana tubasomesha bakagira ubuzima bwiza imbere rero hamaze kuboneka izo nyigisho bakazereka neza ko kubyara ku rugero ariko uwo umuntu abyaye abana ashobora kurera bakeye aho umuntu arashobora gufunga burundu akavuga ati njye nakwigiye batatu cyangwa bane nkeneye aho ndashobora gufunga burundu
bakabyumvikana urakoze cyane uratomwe Evariste urakoze cyane tuko turaja ku musozo w'ikiganiro mwakoze kudutega amatwi tugaruke ku murongo ku batumire bacu Mediatrice Seraphine na Odile Mediatrice dusozera ikiganiro akajambo ka nyuma nk'umuremesha kiyago wifuza gushikiriza mbere ko dusozera ko bari nkaka
Hello
oui Mediatrice uratwumva
Ego
impanuro cyangwa akajambo ka nyuma washikiriza kuri iki kibazo muri rusange ni nk'akahe turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro
impanuro no tanga
ego turakumva
impanuro no tanga urabona yuko ubu umwe isi yaraje kandi urabona abana benshi urabona n'ibyo yarabuze kumva kubyara abana benshi ni hamubyaramo abaza kwiba ni hamubyaramo n'abandi bakugwara na kwashi je nibaza yuko abantu
abantu boga baritabirira umugambi kuko bose barawumva kandi kimi nacyo n'abatumva gufungisha Burundi baritabirira umugambi wo kujya ku rushinge kudufuko ku binini hamwe n'ibindi n'ibindi ubwo nawe mubandanye mudufata mu mugongo n'ukuri muzamugize neza muzamukota
turabo turagerageza gushikiriza ikibazo uko cyifashe abanyagihugu bagafata ingingo zabo uko ntubabibona ntitukumbure ntitujejwe kubabwira gukora iki cyangwa ikiriya ariko nk'uko tubikoze uno munsi turabashikiriza uko ikibazo cyifashe tugashikiriza uko abantu baciyumvira ko nk'umufaso ni Serafine nawe nyene Serafine wewe watubwiye yuko ushigikiye uwo mugambi wo gufunga Burundi cyane cyane ku mpamvu waduhaye impanuro canke ikindi cyumviro bufise dusozero kiganiro cyo bari nk'ikihe muri aka kanya ni Serafine turakumva duga ku ijambo
yego n'ana n'atanga aba afisi abana benshi canke akaba ajyara umwana ku wundi ku wundi yuko yoza kuri ubwo buryo canke bimushoboke akajya ku mishinge canke kutugegene canke ku binini mugabo jewe kubera ibyo nobona yokora yoza kwifungisha afite nk'abana nindwi nka jewe canke n'abandi baba barengeye nk'umunani nk'iki kugira ngo arabe yuko abo bana yoba yarabyaye bakamugwarana kwasi cyane ngo bananirwe kwiga cyane ananirwe kubakuza kugira ngo abana bagire amagara meza kandi nawe nyine agire amagara meza ujya kubyara mu mwanya tuma umukenyezi agira amagara mabi kandi n'abana byaye ntibagire amagara meza
urakoze cyane gose Serafine Kamanzi ngaho mu ntara ya Karuzi reka tuje no kuri Odile Odile wewe wavuze uti kubw'imvo zitandukanye harimo kwizera kwawe mu idini ryawe no kubyerekeye amagara uravuga uti ntushigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi impanuro mubo musangiye ivyumviro canke mudasangiye ivyumviro zo bari nkizihe kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi
halo
wi Odile
Oui,
Odile, ni wewe tuvugana?
Ni Serafine.
Ndiko tuvugana na Odile. Odile nawe nyine adushikirize akajambo ka nyuma n'impanuro yo bafise.
Ikintu nahanura abo bantu bagiye kuzuza mu Burundi. Nuko ibintu bari nagaruka kuko nangaha mu Burundi cyabyo birimo
urakoze cyane gose mfaso ni Odile Ningabire ndashimiye cyane gose abakenyezi batatu twaganiriye kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi cyo baciyumvira ko bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro ndashimiye cyane gose namwe mwese mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri ubuga rwa Facebook rwa yacu murashaka kubandanya mushikiriza ico mwiyumvira kuri iki kibazo niba mugishigikiye cyangwa mutagishigikiye n'impamvu mwiyumvira uko mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cyo kuri uno wa gatanu ndashimiye bamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro no kwakira abanywanyi b'ishuri rya Amerika kuri telefone ndabifurize weekend nziza mwese Imana ibahezagire murakoze
Tocando a mão, tu lhe conte a nae.
tena leo tumepatana wewe mtoto mrembo sana mimi kidogo mdogo mdogo ai
Iwabo abantu Urdo nakukundaga Sanzarimbo amundaga The way you talk The way you smile baby baby
And when you dance It's killing me baby Tuma nibaza nibito Tumbo nari Tumbo ndi wabagahe